Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edir Gwema uyoboye ibiganiro by'uyu mugoroba. Bahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kubireba iminwe ya parke aba bacu nyine bacabaja mu mpimba nyine niko biteza kugenda. Tubona ko ari abantu bashobora kurekurwa bakabananya bashobora kwita gutungana bide game.
Uwo ni Patrick Nduwimana uyobora ishyirahamwe Parse mu Burundi, avuga ku banyamuryango babo bafungiwe muri gereza nkuru ya Mpimba, agasaba ababishinzwe kubarekura. Iyo nkuru n'izindi zivuga ku Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Abanywanyi batatu bishyirahamwe ryigenga Parisem barimo umuyobozi waryo mu ntara ya Muramvya bafungiwe mu ibohoro rikuru rya Mpimba kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umuyobozi wa Parisem Faustin Ndikumana arasaba ko abo banyamuryango babo barekurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza ukorera Bujumbura mu Burundi.
Babiri kuri aba batatu bafunzwe ni ndongozi zo mu ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama. Umwe atwara iryo shyirahamwe mu ntara yose ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi, uwundi nawe ariserukira muri komine Yambuye muri iyo ntara nyene mu gihunda gira gatatu ari umunywanyi waryo asanzwe. Watanguye guhagarikwa n'ubutwara Parseme Mbuye hari ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu guheze. Hakurikira umunywanyi asanzwe nyuma y'iminsi ibiri imbere y'uko hashikirwa umukuru ku rwego rw'intara inyuma y'indi minsi ibiri. Mbega n'abanywanyi b'ishyirahamwe Parseme bahagaritswe kuzihemvo. Inyishu tuyihabwa na Faustin Ndikumana, umukuru w'iryo shyirahamwe.
Ishyirahamwe Parseme risanzwe rikurikirana ibintu bijanye n'abantu bashobora gufungirwa ubusa bijanye n'agateye akazi na muntu mu ntara ya Muramvya kuva mu 2012. Ku mwaka mu kwezi kwa gatatu cyangwa mu kwezi kw'indwi twari tugira inama ihuza abajeje intwaro n'ubutungane mu ntara ya Muramvya n'abandi bashobora kugica baterere kugira ture ko ivyo bintu vyohinduka arafunzi bagapfungurwa canke tukaraba ico barafungiwe. Ivyo rero byamwe habanje kuba ico twita enquete mu mapriso. Hari abo twita rero twebwe iwacu abaransure direct abanyagihugu biyemeza yuko aho bari babonye ikintu kitagenda neza bashobora kukivuga bakugira abajeje intwaro canke bakakibwira abamenyesha makuru canke twebwe bijanye no kurya igituri intwaro ibere cyagataye akazi na muntu. Iyo nama rero kuba yokuranye ihuza civili bigambwe harabidoga ati barahagarikwa abandi ngo bafungirwa ubusa baca bamwangiza yuko uwo bengo Parseme bikikorana n'imigambwe imwe idakorana n'iyindi.
Ndikumana asanga ata kintu na kimwe cobuza ko abanywanyi bishyirahamwe ryiwe borekurwa bakaburana bidegenza mu gihe ubutungane bwo babutaraheza amatohoza.
Uragi urwaje kuvya araboneka neza yuko iyo nama n'ubundi yoruhije kwa mwaka gatatu kandi gahuza abo bose. Twebwe rico gitwibonye twaje tubiratura yibasigurira ingene bisanzwe bikogwa bagwa bikurikirana mu nyuma rero tukabona ko Muramvya bitabora kubera abasanzwe babizi mugabo baravuga bati iperereza naryo ryagize amakenga bicakubana nari bikurikirana. Turavuga tuti nta kibazo kurikirana tuyo turazi ko ataka ibintu turabakurikirana turabona tuvugana n'utwara iperereza mu gihugu hagati barabashikana harya barabaza twese turagira turasigura tureka ingene ibyo bintu bikogwa. Mu nyuma yo baravuga tuti rero itohoza ariko ko ritabandanyiriza muri dokimana tuti reka rebe bitume bigenda bifatwe na ministere publique parti no rero baca bihereza ministere publique kubireba iminwe ya parke aba bacu nyene bacabaja mu mpimba nyene niko biteza kugenda. Tubona ko ari abantu bashobora kurekurwa bakabandanya bashobora kwita gutungana bide game.
Umukuru wa Parseme hari n'ikindi cy'iyumviro gishimangira igituma asaba uwo mwidegemvyo.
Igihe bari badufasha ba mbere b'imbuye uwo atwara Parseme muri Provinsi Muramvya yigeze ahunga yakumanga baramuhamagara bakaza kumubaza akabisigura hamara twara mu ekipe y'iwacu iragendera bisigura kuko i Muramvya bari babizi ko dusanzwe tubikorera. Mugabo rero n'iyo perezida wa muco yari ikintu twaravuga tuti nawe urishaje kurimenya nta kibazo kuko natwe tuza kubona yuko wa prosero kiri Muramvya aba yagiriza ikindi kumbure bamaze gufata aho bari kumwe bimbuye iyo minsi ne yose itanu ariko yabaze kugenda mugabo ari ngaho nawe yigeze aja. Ni ukwerekana yuko aho ubutungane bwose bwo mukenera bushobora kumubaza.
Ishirahamwe Parseme risanzwe rikora mu gisata cyo guhanira hagati y'akazi na muntu no kugwanya isesagurwa ry'amatungo y'igihugu riri mu mashyirahamwe yigenga 10 yari yahagaritswe mu mpera z'umwaka w'2015 imbere y'uko risubira kwemererwa gukora mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Icyo gihe umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika yarikuye ko ibirego byose gikekwa ko yongeye ategeka kugurura amakonti yaryo yari yugawe ku mabanki ikikekwa ko ibyaha byo gufatanya n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Mutubabarire kandi mu gutangira twari twibeshye ku izina ry'umuyobozi w'ishyirahamwe Parisem ni Foste Ndikumana. Igihe umuhuza mu bibazo by'abarundi yari yihaye cyo kuba ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kubigeraho. Benjamin Mkapa yari yatangaje ku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania yaduteguriye inkuru ikurikira.
Hari mu kwezi kwa kabiri uno mwaka w'2017 aho muhuza matatu y'abarundi Benjamin Mkapa yatangaza cese ku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye kuri uyu wa gatanu kwari guhera habonetse amasezerano yo kugarukana amahoro. Uwo yahoze atwara igihugu cya Tanzania yabivuze ariko aratanguza cese igice cya gatatu c'imibonano ihuza impande zegwa n'amatati yarusha muri Tanzania. Uwo mutama w'imyaka 79 yavuze ko abarundi bakwiye kuronka gahengwe maze bakijukira ibikorwa by'iterambere. Yamenyesheje ko ivyo bibwirizwa guca mu masezerano atawe ku mukono n'impande zose zegwa n'amatati yadutse kuva mu mwaka w'2015 aho umukuru w'igihugu ahari yatangaza ko agiye gusubira kwitoza. Abari ko barabwirwa ayo majambo barayashimye mbere bamwe muri bo nk'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabwiye Ijwi ry'Amerika ku iyo sango ari yakure yifuje ko ubwo nyene bari kuva yarusha bakuyeho intambamye zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi kazavubarari mu kibe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira
mu gihe cyo sango yarangiye kuri uyu wa gatano atamasezerano araboneka. Ibiro byo muhoza mu matati y'abarundi byatangaje ko habayemwo utugorane gusa ivyo biro ntivyashatse kudoma ku rutoki kuri izo ntambamye. Leta y'u Burundi yifuza ko umuhuza nyabuna yoshikiriza ibyo yashitse ko mu kirengo cy'umwaka wose amaze. Umushikiranganji w'intoro ya gati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatatu w'iyindwi imbere y'abashingamateka.
Igisabwa ari uko umuhuza azana ibyo amaze gukura mu biganiro by'Arusha byunganire ibyo abantu bashikirije ngaha. Na cyane cyane ko mubizi ko n'umuhuza ubwiwe yashikirije yuko azohera azosozera ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka. Uri kwezi kwa gatandatu murabona mutugeze ntacyo tuma ubwiwe nyene yo kwivuguruza ahagomba kuja inyuma y'ikiringo we nyene yatanze ubwiwe.
Imbere yuko ico kiringo umuhuza yari yihaye kirangira Mkapa yarakiriye intumwa zeserukira leta n'abatavuga rumwe nayo ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri Tanzania yakiriwe ku munsi wa kane w'iyindwi ambassadeur Gervais abaye ho na byinshi yashimye kubwira Ijwi ry'Amerika kuko ngo wari umubonano we mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Imbere yaho umuhuza yari yaheruka kwakira abaserukira urunani SNRD rutavuga rumwe na leta nk'uko Charles Nditije atwara urwo runani yabishikirije bari bafise ubutumwa bwo kubaza kw'iyo sango yo kurangiza ibiganiro izo kubahirizwa.
Cya kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe kawa wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu kimwe kirakana yuko kandi kwa tutarumvikana n'ibyo tuzoganira n'ingera tuzobigenza n'abazotumirwa baribo nukufuwa rinu hama sezirare karaboni kejo mgitondo.
Monama ya wakuru bibi hugu vya Afrika yubu seruko iheruka kuba umuhuza yara shikiriji chegira nyuchahu agere jibikogwa Benjamin Mkapa ya sabjeko yoshegi kigwa bihagije mgikogwa arimo monamba mnyi ya shikiriji harimoko imande zose zitare mira kuchara na kumeza ibiga niro kugira ngomoti oboneke yemejeko iyo hadasivje leta hasiba abatavu garumge na yu. Hafi miaka ibiri iraheze akarere gato uyu muhuza n'umufasha wiwe ariko gushika nubu haracakogwa imibonano ku mpande zegwa n'amatati kugira ngo bazotangure ibiganiro nyezina. Pierre Clavin Yonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imyaka ibiri irashize nta mazi aboneka mu bitaro bito by'Inyarucamo ryo muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya. Abahagirira ibibazo cyane na ababyeyi bahibarukira. Ubuyobozi ku rwego rw'intara buvuga ko bukomeje kugerageza gukemura icyo kibazo gisanzwe kibonekeza muri rusange mu makomine nka yose y'iyo ntara ya Muramvya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse ukorera i Burundi.
Abanyagihugu baba mu micungararo y'ivuriro ritoyi y'Inyarucamo muri komine Bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kugivuriza ko ivyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba. Bababazwa ningene ico gikorwa kibasonga mu kubaca umukuza. Abavyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga. Abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Araho ugwaje uburembye bidakunda ko byisigarana. Urumviza ngo aranze amazi turazifise.
Urumva sinse bakwerekeza mu vyeye kwa muganga namana baherekeje. Mu vyeye yibarutse muganga akacama bijya bintu nyene bisegeje ko nyene mu vyeye bigira neza. Canda bijana ahantu mu coko. Nta amazi ari nta bombo riha dukoresha.
Iyo ngwane turabana yuko menga kuryo vurira bya bikwiye yuko menga umuvyeye yonka dushe acashobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza.
Muri iki gihe amazi yabuze ni kuri inzungurane barazigira kubera amazi acaba make.
Ubu bukene bw'amazi butera ingorane cyane ababyeyi bahibarukira cyo kimwe n'ababa babaherekeje. Abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa ningene bataronka aho bamesurira impuzu zifise umucafu wuhejeje kwibaruka. Aha ni mugihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mucogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya Nyarucamo. Adrienne Kennese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza.
Nanurumva tumaze kuja mu ruzi hari gihe ugenda nk'umugahura nk'urugaruka rw'abana nk'irya micafu nk'iki urumva birateye isoni. Byiza mu turonderera ibombo nyine tukaronka amazi y'ivyo bikorwa vy'abavyazo ko ari bintu nyene bitoroshe ariko kukira hiherereye.
Abanyagihugu bo mu karere uru ruzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubabangamira na cyane cyane abana.
Jemesenga ariko uri hari yepfo hari akwisengero ntamenya je uzandiko ndagira ushobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe. Urumva abari karanwa ingwara abari karanwa ingwara kandi ndaboga bacaboga amazi mabi.
Amakuru dukura mu bakozi bo kwivuriro rito y'Inyarucamo nuko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka ibiri bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu. Uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe ibibazo by'ubutunzi Mbazo Mutima Laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura icyo kibazo. Aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubako rusangi.
Turafise ibibazo bimwe bimwe by'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko. Yego amabomba nitwavuga ko arakwira hose mugabo turikora kuri za rusengo mu Bukeye. Yego kubera hari mitumba ihanamye yegereye ikibira kuryo vuriro amazi ahashika bigoye. Mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu PCDC barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora. Tukama twateye akamo abanyagihugu kuko boza barakingira inyubako rusangi n'amazi arimwo.
Nubwo intara ya Muramvya muri rusangi ikenya amazi, amakomine nka Bukeye na Mbuye hamwe no mu gisagara cyo ku mugwa mukuru w'intara niho habangamiwe nubwo bukene bw'amazi. Isiguro nuko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aha amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo ahashike, ariko kandi ibintu biruko mu gihe intara ya Muramvya isanzwe yegereye ikibira cha Teza. Imuramvya mu ntara yo hagati mu gihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza baliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Nyonzima ndabaha ikaze muri kino kiyago cha politiki ntorere kazoza mikundira gisamira na kwijwi rya Amerika. No musi tukatugiye kugaruka ku biganiro bihuza Barundi hanze y'igihugu. Tukaba dushimikira ku vyumviro vyo gwaruka gwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul nico ndindiriye aganirize runo gwaruka.
Turi muri komine Nahangwa aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya Ngagara na Kamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu Burundi no munsi ariko ravugwa ikibazo cy'ibiganiro ibiganiro vya Arusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashize umuhuza Benjamin Mkapa ngo afashe abarundi kumvikana bwa wari impari mu banyepolitiki bomwe wati aba barajamwo ati ni bajamwo kubwa ubona nk'ugwaruka usaba iki ubona vyogenda gute
mu biganiro habaho abatumvikana ni haba habumvikana mwisanzwe yo habaye kutumvikana hicaraho bose mu bwa abantu batumvikana sasa iyo habaye ngo ati ngo baje bagize ibi ngo niboja mu biganiro je cyo nosaba nuko twese twoja mu biganiro abakwise abashatse guhirika ubutegetsi bakaja mu biganiro bakemera bakaja mu biganiro na leta y'u Burundi kemera kaja mu biganiro ko bo baravuga yuko batokwicara n'abantu bashatse kubahirika mwisanzwe bareke gukomereza umutima bemere baje mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro kuko nabonye ne igihe hava mu ishamba harabayeho kwicara ku ntebe haba ibiganiro maze baratorira umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri
ubutegetsi bwa buravuga buti ko bari gusasira indavu ikibi ati none bagiye mu biganiro no munsi ejo naho mu 2020 ari abazokubita kudeta baje mu biganiro 2025 ati baje mu biganiro abavuga kubabwira ngo iki
mu bisanzwe ibiganiro zokwamaho kuko ijya hari habera ibiganiro hari intebe ziriyo zijya zagene ibiganiro nyene
Zijia
zikumatini ya banu njini Bazi shire kwe liganiro Nuhundi liganiro zokuma Zaba yeo na maidemi ni veni Ushikono maidemi ni sengani Ego
Awavuga yuko kwa rugu sasi indava kudahana nao
Ha Nibyo kubanu Bahi shateguri kutegeti Bobo icyo bashira ku icyo bashatse ku icyo bashatse gushikako musanzwe bashatse ku icyo bashatse gushikako ni cyabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace babone ko kwicaha hama bajya nawo bari ku butegetsi bace babona ko bajya babona ko kwivicaha sasa icyo cyare kugira gihere nuko bo kwicarana bagashira umuti hamwe ujya akavuga ati je mpamvu nagira ngiriki niki na hama mugabishira ngaho hama mukabona inzira wifata kugira
aho bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire
eh bakavuga
bashira ngo bubukagira icyo bushikirije
eh hama
ubwanyu urashaka kuboneka
umuti ukacuboneka
we nkugaruka rero musaba ibiganiro birimo bose muri maki
bose
ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari kubwanyu musaba iki mora vyogenda gute
nimbona yakure yitwa niyo ngabire Gerard yaserukira izindi mbona yakure muri zone ya Ngagara jewe nkuko aba turi kumwe babivuze nagoma ndabibutse yuko ata kwisinzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha sinema tati na buti kwa licha. Nicho gituma amategeko yatowe rero kandi twa habaye demokarasi kugira ngo dukure impunity udahana no kuvuga bategerezwa guhanwa yarusha nizo biganire bahamagara rayo bishatse bikaza nka mu Burundi twese tukavyumva kabishya mu mikro abashaka kwicara bakicara abana bakavya sister hanze ya tercanke inzu babazo barimwo uvuga abagirizwa guhereka ubutegetsi abo onye turetse nubu onye nta narimwe twipfuza yuko bopfa bahamagawe mu biganire niba banze bahanwe canke basaba ikigongwe abajeje ugitanga ari se barunde arabarundi nta yandi majambo twenze ngaho onye
umwe baravuga ati nibajemo ati nibo bafitaniye amatati na leta ati nico cyotuma igihugu kiva mu ngorane kirimo wowe kubera kuvuga kuti batojamo inkurikizi zyogira bagiyemo ni nyabaki
mugihe babone ko barenganijwe bare kwitura inzego nkuza makunja nke national kandi ntako batakoze baragiye muri ntuze constitutionnel barabibabwirwa neza baraja muri he hanze hose zose barabakura ku nzira nta kuntu rero cyakoresha ingufu ntizikora nibareke amatora canke ubutungane ukore nikore vyari kuza kugenda ubure ko akoresha ingufu zirahanwa kandi ziteze gutuzwa ku isi yose
none kubwanya ibiganiro muti vyojamo bandi
twipfuza yuko vyojamwo abanye politike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
iki cyumviro muruva yuko muri akoresha sendeze wowe ati ko bari kudahana niko vyumva wowe
jewe vraiment sinzi ngene no kivuga mwisanzwe ukukunta agisiguye ni formation ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi na utobaza uyu uwunda kubwira uko nyene barabihonze niko biri byarabinjiye cyo cyo nubona zijya ntebe z'ibiganiro zicara ko abantu badahuza badasangiye bo umwe abone icyako kindi wundi akabona icyako iki wundi akabona icyaki nico gituma rezi ya ntebe zicere ko abantu badahuza zicara ko abantu badahuza hama bashire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki ubundi nawe kubera iki wabigize hama hazo haro muhuza amacha bitore nyishu
Abishira ndabona muri game ariko arasaba micro cyo kibaze numva ko ari ukutabona kumwe bamwe mugwaruka muriko muravuga muti byo bigano nibijemo bose mbere nawo bashatse guhiga ubutegetsi bajemo mbwa murumva yuko ari abavuga bati ko ari kudasasira indava ukudahana ikibi atabokira zira ko bajamo none izi mpari nizo ziri no mu banye politike bwa tuzisaza no mugwaruka muri mwebwe ubona vyogenda gute TV
je nibaza yuko yaba arabahiritse ubutegetsi n'abanye politike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basavye imbabazi bakabareka hanyuma bakaja mu biganiro bumva bahuye banywana
mugabo mwe muravuga muti abashaza guhika ubutegetsi bahanwe
abagira ikosa bahanwa
abagira ikosa mugabo batagira ikosa baje mu biganiro
batagira ikosa baje mu biganiro
ababige baravuga bati ibiganiro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa ikosa bahanwa n'amategeko
turavye ibi bintu bihuruke mu Burundi ivyo bantu bari ko baravuga ngo ati ngo ashobere guhana abantu baravye batangiye mu mizi urumva kuva na kera ho nyene n'umugambwe uri ku butegetsi nigiye waza ku butegetsi ufata ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo habe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byahabo barakoze barashoboye kubazana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane u Burundi bubayemo bunico gihe nje sino kwiyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro byojamwe bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hari aho namakosa bagagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nkuko byari bisanzwe
cyane niyo ngere cyane ngo nabwire yuko abo bajene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane 88 93 no kuvuga aho hose bagumye baniga demokarasi bagiye mu ishamba mu 93 bahejeje kugandagura incungu ya demokarasi bacha bavuga ati none demokarasi tuyihebe tuja turagenda kugira ngo tuyihabure ize neza yaraje rero ni yirere y'amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze rero bace bavyukira nabukiye kugira abone yuko demokrasi gombe tsimbatare bace bararaba cyo bakoresha bace bace kuri babande bamema yuzi baronderize wabo batarondeze ineza y'igihugu bace baronde ikintu bo kubira gukubita kudeta ariyo baronde intwaro amagabura nyama ivyo rero nibaso kwimvira ngo aya makosa yabaye 2015 ko asa naye atanguye no nane truwa cyangwa kandruven gome oya aya makosa ya 2015 na makosa dasanzwe yugomba gusubiza demokrasi inyuma no nane truwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe cyangwa bafukame basaba ikigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa kibabaje no kugwa ntuvyuke ataraho turasavye abahuza nabazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cuko umvisha yuko bose aba ikigongwe canke bemere bahanwe dusaba rero yuko muri make kugenda abatagirizwa kudeta hafuma hagenda bajya baterere din fason message ya WhatsApp abo rero basoke ibupapuro rugafata basohotse ni barondera inzira nyaruka yo gufukama imbere y'abarundi n'abarundi kazi
urashikiye ibiganiro bishobora kujya mu bandi banye politike
bose yesavuyemo abakoze ivyaha
cye muri make ngageje kuvuga muri make cyo noterera kugwaruka isaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izingwane turimo bishe dica zihera n'umunya tutumva ngo habuze igitoro ngo kwakura ibiganiro nimba ibyo biganiro bihuje naka izingwane turimo dica zihera uvuga ngo karahara muganda ntibacura hagenda imo aba icambe na mbere abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu batarima cabize ingorane
jewe ni rya jambo nyene ngaruka ko ico tusaba gusa nuko huboneka icicaro cyabagirwa nibi n'abagirwa nibi bakicarana bagatorera umuti ico nico mbona cokorwa ubwa mbere kuko ibi byaba kudeta bitaragera agenda ziko ntivyari igeze kuri amadogra geze nka ubukene ibiki ibintu vyugaye ntivyari ndibaza ibitoro birugagwa amadevize ubukene mu gihugu ico dusaba rero nibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi nibi biganiro biriko birateba vreme banwa ikirenge bikwega vraiment twe turipfuza yuko ibiganiro byova mu bintu byiza tukava muri ibi bintu hama uburundi ukagenda
aho ibiganiro byova mu nzira kubganyo ari umwizero ni nyabaka
okay ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga twe twizera yuko ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga havuye mu kintu cyiza hama tugatora tukaronka koyoko abazungu bakazana bakaza kubwishi kugishinga imitaye
umwizero ni kubiganira uno munsi
umwizero ugeza kuno munsi byugariye hari ahantu
twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitabiganiye ibintu bizimbye bizimbira mu CNDD ibintu bizimbye bizimbira mu FNL ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umutuboneke kuko abavyeyi bararushe gwarukarurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero ico twotumira abanyepolitike n'abarundi bose nuko kwitaba ibiganiro turize neza yuko bitavye ibiganiro hari kizohinduka haba atari ku ruhande rwa leta n'abari ku ruhande rwa leta bose abajejo kuja mu biganiro bose bakitaba ibiganiro
urakoze Jean Paul murakoze namwe gwaruka mwariko murashikiza ivyumviro vyanyu kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Jerome Nyenzima ndabasezere mwebwe mwese mwariko mwumviriza Norele Kazoza ndabipfuriza kuroniko mubanye no muvyanyu nabuta
cyari kiganiro Norele Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
Barakoze bagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo batugejejeho ikiganiro Ntorere Kazoza, akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese mwayakurikiye, dushimire ingenieur badufashije muhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskarala badufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.